Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe kuri micro muri kumwe na Joie Diane ni nahazwe ngiye kwashikiriza makuru tubafitiye muri kano gatondo tukayahera kuyagezeho ijya nino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, mwaramutse abaduteza amatwi, turabandanya tuvuga ku makuru avugwa ku Burusiya na Ukraine. Uburusiya bwaragabishije cyo kumutsi w'Imana ibihugu bibanye na Ukraine birimo ibiri mu ishyirahamwe utane nka Rumania ko kwakira indege za Ukraine bishobora kwisanga navyo byinjiye muri iyo ntambara. Umuvugizi w'ubushyiranganji bw'Uburusiya bwo kwivuna abansi Igor Konashenkove yavuze ko bazi badakekeranya ko indege z'intambara za Ukraine zahungishirijwe muri Rumania no mu bindi bihugu bibanye. Yaragabishije ko mu gihe izo ndege zokoreshwa mu kugaba ibitero ku gisirikare cy'Uburusiya bishobora kuzokwitwa ko byinjiye muri iyi ntambara. Umushikiranganji wa mbere wa Rumania Nikolae Giusi nawe yavuze ko ayo majambo y'Uburusiya agamije kwibagiza abandi ibiriko birabera ku rubuga rw'intambara. Avuga ko ariko harafira abasivile batari bake, yongeye koko batariko baratega ubwoba n'ibivugwa n'Uburusiya. Umushikiranganji wo kwivuna abansi w'Uburusiya yavuze kandi ko hafi indege zose z'intambara za Ukraine zisa n'isasambuwe. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yamye asaba ko ibihugu rutura bishyiraho itegeko ribuza indege kuguruka mu kirere cya Ukraine kugira ibitero by'indege z'Uburusiya bihagarare. Ariko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yaragabishije ko igihugu cyose kizobikora kizoba gitangaje ko cinjiye mu ntambara n'Uburusiya. Kuri iyo ntambara nyine igisasa cyawo nikijejwe impunzi hasere kivuga ko kimaze gutororokanya impunzi zirenga umuriyoni umwe n'ibihumbi 534 zahunze Ukraine, bakaba biyongereye ibihumbi 1,656 ku bari baratangajwe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Oni itegekanya ko izo mpunzi zishobora kuzokwiyongera mu gihe igisirikare cy'Uburusiya kibandanya cinjira hagati na hagati muri Ukraine aho kiriko cegereza umugwa mukuru Kiev. Komiseri wa HCR Filippo Grandi yavuze ko impunzi zirenga umuriyoni umwe n'igice zajabutse mu bihugu bibanye mu minsi icumi iheze. Avuga kandi ko arizo mpunzi nyinshi zahunze ku mugabane wa Buraya kuva intambara ya kabiri y'isi itera. Ku bwa ONU, imiliyoni zine z'abantu bashobora guhunga intambara yo muri Ukraine. Igihugu cya Polonye nicyo cyakiriye impunzi nyinshi z'abanyayukraine, kandi umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yashitseyo ku munsi wa gatandatu kuganira n'abategetsi b'icyo igihugu. Tugumye mu gisata cy'impunzi ariko ku mugabane wa Afrika, ishami rya ONU ryita impunzi ku isi yose ririko rirarondera imiliyoni 25 z'amadolari yo gufasha abantu barenga umuriyoni umwe n'ibihumbi 600 bateshejwe ingo zabo mu buraruko bwa Ethiopia. Muri rusange bamaze guta ingo zabo bivuye kuri iyo ntambara yatanguye mu ntara ya Tigre mu buraruko bwa Ethiopia. Mu nyuma itandukiro ubundi burere burimwo Amhara na Afar bageze ku miliyoni zibiri. Iyo ntambara yatanguye haraheze amezi 16. Hasi rivuga ko abenshi mu bataye ingo zabo begeranirijwe imbere mu gihugu muri Ethiopia, mu gihe ababa ibihumbi 60 bashoboye guhungira muri Sudani. Shabia Manto avugira Hasi yabwijwe rya Amerika ko abatejejwe izabo nka bose bakeneye imfashanyo zihuta. Nayo muri Siriya abasirikare 15 barapfuye ejo ku munsi w'Imana mu gitero umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu wakoze kuri bisi y'igisirikare mu bugaragwa bw'icyo gihugu. Ibi byavuzwe n'ishyirahamwe rikurikiranira hafi iby'agateka ka muntu muri Siriya rifise icicaro gikuru mu Bwongereza. Iki gitigiri cy'abapfuye gishobora kwiyongera bivanye n'uko abasirikare batari bake bakomerekeye muri icyo gitero. Nk'uko iryo shyirahamwe ribivuga, umuhari ISIS ntiwashotse wembanga ko ariwo wagavye icyo gitero. naho umuhari watsinzwe mu 2019 urabandanya ibitero wihishije uva mu bugaragwa bwa Siria buva mu micungararo y'umugwa mukuru Damasi gushika ku rubibe na Iraq mu ntango z'ukwezi kwa mbere abasirikari 9 ba Siria hamwe n'abandi bagwanyi bacuditse barishwe mu gitero gisa n'ico cyakozwe ku modokari za gisirikare mu buseruko bwa Siria. Naye igipolisi cya Israeli kivuga ko abapolisi bacyo barashibongera barica umunyepalestina yari abateye inyuma yaho acumitiye imbugita mugenzi wabo hari mu gisagara cya Yerusalemu. Igipolisi cya Israeli cyavuze ko uwo yateye yari umuhungu afise imyaka 19 kandi yaba mu buseruko bwa Israeli. Abanyepalestina bamenyerewe kuba bagaba ibitero bifashishije imbugita ahandi bakarasa abasivile b'abanyesiriya ndetse ahandi bakarasa abajeje umutekano. Ivyo bikaba byabaye mu myaka iheze. Abanyepalestina nabo hamwe n'imihari iharanira agateka kazi na muntu muri ko karere bagiriza igihugu cya Israeli kuba nacyo gikoresha ingufu zirenze umurengera igihe ziba baba bariko baragwanya abo ababatera bavuga yuko ara bakora ibikorwa by'iterabwoba.
Aloise Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi. Nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio tvwa akaburungu.com. Njuti bakunzi nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.41 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru nkuru zigize igice cya kabiri cy'ano makuru. Imipaka yose ihuza u Rwanda n'ibihugu bibanye byarwo kuva kuri no wa mbere hiruguruye. Iyi ngingo yafashwe n'u Rwanda yoba none yega imipaka y'u Burundi yari yarugawe kubera imvo za politiki.
Mpaka w'u Burundi twebwe turafunguye ariko ibindi bijyanye n'imipaka n'abinjira n'abasohoka n'ibindi hagati y'ibihugu n'ibindi ubundi ni birebana na minisiteri ishinzwe ububanyi n'amahanga. Iyo tuvuze ko dufunguye imipaka biba bivuga ko n'ibihugu duturanye nabyo biba bifite uburyo bigomba gukorana na serivisi z'abinjira n'abasohoka.
Uyu ni umushikiranganji ajeje intwari yo hagati mu Rwanda Jean-Marie Vianney Gatabazi. Ino nkuru iri mu zo twabateguriye hanze hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika kuva kuri no wa mbere imipaka yose ihuza u Rwanda n'ibihugu bibanyi yari imaze igihe ifunzwe irafunguwe. U Rwanda rwafashe ino ngingo mu rukurikirane rw'izindi zafashwe zorosha amabwiriza yo kurinda COVID ya 19. Ntibiratomoka ariko niba nko ku ruhande rw'u Burundi ico gihugu naco kizokugurura imipaka yugawe haraheze imyaka indwi kwera imvo za politike. Inkuru tubaza mugenzi wacu Asumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda.
Mu kiganiro cyihariye ijwi rya Amerika ryagiranye na ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean-Marie Vianney yasobanuye imipaka izafungurwa yariyo
mu kwezi kwa gatatu kumwaka y'2020 hari hafashwe icyemezo cy'uko imipaka ifunze kubera COVID-19. Ubu rero nko mumaze iminsi mubizi imipaka yo mu kirere yarafunguwe ariko imipaka yo ku butaka ku ruhande rwa Uganda, Tanzania n'u Burundi urujya n'uruza rw'abaturage ntabwo byari byagafungutse. Aho abaturage bari bemerewe kugenda ni ku ruhande rwa Congo ho byari bisanzwe bifungutse ariko ubu rero urujya n'uruza rw'abaturage ku mipaka y'u Rwanda, Burundi, Rwanda na Tanzania, Rwanda na Uganda ndetse no gukomeza kurwana na Congo. Ni ukuvuga imipaka yose y'u Rwanda yemewe n'amategeko irafungutse ku baturage kwambuka cyangwa kuza.
Ministre Gatabazi yumvikanishije ko imipaka izafungurwa ari isanzwe ifite serivisi za gasutamo hatarimo inzira zitemewe abaturage bajya banyuramo. Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu kandi yumvikanishije ko iyi mipaka izafungurwa ku bantu ndetse no ku bicuruzwa biva mu gihugu kimwe bijya mu kindi. Inama ya ministre kandi yemeje ko abagenzi binjira ku mipaka yo ku butaka bashobora kuzajya basuzumwa COVID-19 mu gihe bibaye ngombwa mbere yo kwinjira mu gihugu. Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu asobanura ko abagenzi bazajya basuzumwa COVID-19 atari bose, ahubwo ari abo ministeri y'ubuzima izajya ihitamo kugira ngo harebwe ko COVID-19 yongera cyangwa igabanuka. Ikindi cyasobanutse ni uko abinjira cyangwa basohoka mu gihugu bazajya bubahiriza amategeko yo kwirinda COVID-19 yashyizweho na buri gihugu. Mipaka igiye gufungurwa harimo wa Gatuna wari warafunguwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nyuma y'imyaka igera kuri itatu ufunze. Gusa urujya n'uruza rw'abaturage ntirwahise rutangira kugenda kuko abayobozi b'impande zombi bagaragaje ko hakiri ibigomba kubanza gutegurwa mu rwego rwo kwirinda COVID-19. Uyu mupaka kandi kimwe n'uhuza u Rwanda n'u Burundi ntiyari yafunzwe kubera icyorezo cya COVID-19, ahubwo zari impamvu za politiki. Mupaka w'u Rwanda n'u Burundi wari umaze imyaka igera kuri 7 ufunzwe nyuma y'aho igihugu cy'u Burundi cyashinjaga leta y'u Rwanda gucumbikira abakekwaho kuba inyuma y'umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'uwahoze ari perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza. U Rwanda rwo rwavugaga ko rudashobora kubohereza mu Burundi kuko byaba binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Gusa rukizeza u Burundi ko rudashobora kwemera ko bifashisha ubutaka bwarwo ngo baruhungabanye. Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu twamubajije icyabaye kugira ngo imipaka yose yongere ifungurwe, dore uko yadusubije.
Mupaka w'u Burundi twebwe tubafunguye, ariko ibindi bijyanye n'imipaka n'abinjira n'abasohoka n'ibyo hagati y'ibihugu n'ibindi, ibyo ubundi ntibirebana na minisiteri ishinzwe ububanyi n'amahanga. Iyo tuvuze ko dufunguye imipaka, biba bivuga ko n'abandi bihugu duturanye nabyo biba bifite uburyo bigomba gukorana na za serivisi z'abinjira n'abasohoka ndetse na za serivisi z'ububanyi n'amahanga hagati yacu n'ibyo bihugu, kugira ngo ibirebwa byose n'ibikenerwa bibe byakorwa. Kuba hari icyo cyemezo cyo gufungura imipaka ni kimwe, ariko kuba hari ibindi bihugu nabyo bifite uko bitegura gahunda zabyo ko byakira abaje babigana, ibyo byose nabyo bizarebwaho hagati ya za minisiteri zishinzwe ububanyi n'amahanga ndetse na za minisiteri z'ubuzima.
Nubwo amasaha y'akazi yashyizwe kuri 28, hari ibikorwa bimwe na bimwe bizajya bifunga saa 8 z'ijoro, harimo abacuruzi b'utubari ndetse n'ibitaramo. Abari basanzwe bacuruza utubari bagaragaje ko uyu mwanzuro wawishimiye, gusa ngo kuri bamwe uje ukererewe kuko bamaze guhomba.
Biza kuba nkamurezi, ariko ubu ngubu uje twara maze gusubira ku isuka, twazengerejwe n'amande rero byatumye nsubira ku isuka. Naho ubundi rwose abantu bari bagiye gukora,
mabwiriza amashyi yo kwirinda COVID-19 agaragaza ko abantu bazajya bahurira ahantu hateraniye abantu benshi nko mu modoka rusange, mu nama ndetse no mu musengero, bazajya babanza gusabwa kwerekana ko bikingije COVID-19 mu buryo bwuzuye. Leta ivuga ko ingamba zo koroshya ibyemezo byariho byo guhangana na COVID-19 bigendanye n'uko iki cyorezo kigenda kigabanuka umunsi ku munsi. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta, hagati aho bamwe manyagihugu bari babeshejweho n'urudandazwa bakorera hagati y'u Rwanda n'u Burundi mbere y'ugarwa w'imipaka ihuza ivyo bihugu bakomeje kumvikanisha ko bahahombeye cyane. Mugenzi wacu Desire Hatungimana muri no nkuru ikurikira atugira ku muriri w'agahombo kugarije abarinyi b'ivyamwa bo muri komune Rugombo intara ya Cibitoke bivuye ku vyamwa vyabo batakironka aho bashorera.
Abarinyi bo muri segiteri Gabiro Ruvyagira yo muri komune Rugombo intara ya Cibitoke barijukiye kurima ivyamwa vy'imyembe n'imicungwe. Umwimbu uraba mwiza, ariko muri kino gihe bamenyesha ko ataco uriko urabamarira. Bamenyesha ko biriko biraborera ku biti kubera amasoko yabuze. Icabitumye nuko ataburenganzira bafise bwo gushorera umwimbu wabo mu bihugu bibanye nka Kongo n'u Rwanda, kuko imbibe z'ivyo bihugu zugaye. Babwira Ijwi rya Amerika kwa gahombo ari kirenga.
Tirekera ku biti mu ntumbero kugira turabe ko agasoko mu gisagara cha Bujumbura ko kwiyongera. Ariko rero kubera yuko abarimye ari benshi, umuntu aguma arinde yibaza ngo ejo agasoko karaboneka, abandi bakaguma bamanura bajana. Nacyo kino cyo tubirekera ku biti gusa usanga habyahiye byabuze byakorotse.
Ibyo kenshi biri mu ngorane duhura nayo mu kazi ka minsi yose. Hari igihe usanga amasoko atari meza ngaha mu gihugu wacu, kenshi aha ayo umuntu ararindira basi arabe ko yindi bimaze kugabanuka kugira arabe ko yoronko rwo duke aha ntibyari bikwiriye ko usanga yakorotse cyangwa yahi nuko amasoko atabari meza yo kubishora
ako gahombo ntikari kuri wene imirima gusa abari basanzwe bahafisa akazi nabo nyene bararira
uyu murima urumfite akamaro kanini kubera ko jewe nabura kunyu nkagakura ngaha databuje yaramukaje zino nkamubwira ati jewe ndakinya gasabuni akampa gasabuni kubera yampa gasabuni aronka umwimbu yimbuye aho gushika uburyo yimbura byose bipfa ubusa nanje ubu mbere maze nk'amezi arenga atanu nta nijana mpereza nawe yataje aronka abana baraza ku ishuri bakaronka ikaye mu tamakazi akaronka gasabuni nanje nkaronka kunyu tamakazi akangaburira nkavuga ati yego ncungiye umutama wanje databuja
kuri ibyo bibazo by'abanyagihugu barimo ivyamwa musitanteri wa komine Rugombo Gilbert Imanirakiza asaba barimyi kugendana n'ibihe y'isoko rimwe igihugaye bakamenya ahandi bashobora gushorera umwimbu wabo amenyesha ko abafise ikibazo cyo kurondera amasoko bomwegera
komine Rugombo uravye aho iherereye ivyamwa biriho n'ivyo kandi n'abarimyi babo barahari bari baramenyereye gushora ivyamwa mu bihugu bibanye mu Rwanda no muri Congo cyangwa cyane mu Rwanda cyo gihe rero barashobora kumara menshi cyane nico gituma ubu abidoga bavuga ko babuze babishorera ariko nibaza ko iyo mvugo atariyo ivyamwa no mu Burundi barabigura kuko sintara zose zibifise umudandaza arakurikirana akamenya iki kintu mu ntari y'intagihari agasharondera kumenya n'abaho kugira ngo ashorere aho ibyo bintu bitari ivyamwa mu Burundi birakenewe kandi biragugwa abo batararonka isoko boza tukavugana tukababariza mu zindi ntara
abarimye basaba leta kubagarukira ko bakaronka ico bakoze umwimbo wabo
cyo twosaba leta nk'umubyeyi nuko yorabo nyine yotonderera amasoko dushoramo ivyamwa byacu kuko turarima twizera ko tuzoronka umwimbo cyangwa amahera ariko kubera yuko dufise aho tubishorera twaje tubura wabyo ivyamwa twari twipfuje rero leta yodushikiraho bishoboka byo hose katudodorera bakatondera isoko cyangwa bakatondera amahinguriro
Gilbert Imanirakiza ahimiriza aho barimyi kudacika inguvu bakabandanya barima ivyo vyamwa kuko mu minsi iri imbere amasoko yagutse yaho babishorera azoba yabonetse
bagudatunga bari bafise iyo migambi naha mbere mu ntara iwacu wa Cibitoke twabumuritsa ko hariho abariko barisuganya mu minsi atari myinshi cyane turizera ko hazaba hamaze kuboneka abamaze kwitanga bashobora kugura ivyo vyamwa byose biri mu ntara kugira ngo bashobore kubihinguramo amaji cyane ibindi bintu abene gihugu bashobora kwihereza mwisho gihe murumva ko isoko yagose izobimaze kuboneka aho atavyamwa tubaza ko basubira kuva ku babuze aho bashorera
abanyagihugu ba mu Rugombo barimo ivyamwa basaba abarongoye igihugu gutorera umuti ibibazo byatumye imbibe zugagwa imigenderanire yongere kunaguka Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tugume kuyavugwa ku Burundi gihaye umwaka bukaba bwavanye abana bose basegereza mu gisagara cha Bujumbura no mu bindi bisagara by'igihugu bitegekanije ko abana bose canke abakuze basegereza mu mabarabara bazofatwa bakegeranirizwa hamwe bagasubizwa miryango yabo abandi ku ishure abandi nabo bagashirwa mu bigo vya leta ibindi kuri no nkuru tubaza mugenzi wacu Pia Claver niyo nkuru akuri ijwi rya Amerika ikigali mu Rwanda
umugambi washinzwe ahabona n'ubushikiranganje burero rwo gufatana monda ofisi ngiro cyuko mu kiringo cy'umwaka umwe atamwana numwe yobagisigaye aba mwibarabara Felix ngenda banyekwa umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje yabwiye abamenyesha makuru ibujumbura ibikuru bikuru biri muri uwo mugambi yita ko ofisa akarusho kuyindi yose yari maze kugeragezwa
icitwa umwana aba mwibarabara kandi atatezwa kuri bamwe turabe yuko yosubizwa mu muryango iwabo adafise umuryango naho leta yomenya ingene ibikorera ko kugira ngo umugabo aronke ahategezwa kuba n'ahategezwa kugira uburamuko twasubije ku ishuri ubusubira kwigishwa akaranga mutima k'ubuntu harimo kandi umuce w'abantu bakuze basegerereza nabo nyene basubire mu ngo zabo abatagira iyo bava naho leta ikaba yo ronderaho yo bashira kujya turonderera itongo canke uburaro abantu bahuye n'imyuzura
bamwe muri abo bana n'abakuze basegerereza mu gisagara cha Bujumbura barafise icyo bashikiriza kuri uwo mugambi kuri mikro y'ijwi rya Amerika
ndacari mutono kwiga nta visi imano myinshi babura ukuntu bozisterura uchayo fasha jenu kuyo mwurangu ya wala akamu hoto nda andati
kuto kuro sabadufa abadufa sabakadukura mwijo ya lalati kagenda kukora maka jikini uka kuro sabadukura ya kwa watu kuhishe
kuto nukubo kwani kano katakukumuro kuhose ni foro mwina makayo changin brada wabisho mwini kutuwa katakari
ubushkira ngalibu jedwe ugushigi kila nabgeze yekobu kura nyini nzego zitandukanye harimo abajeje intwaro amashami yitaho neza y'abana n'abandi ikibazo cy'abasegerereza mu mabarabara y'ibisagara bitandukanye by'igihugu baguriyemo abana kizotorega umuti n'ibihano bidategekanijwe ku mujyango uzofata minenegwe kwitaho umwana gushikaho aza mu ibarabara
umwana avukira mu mujyango umwana ba mu mujyango umwana kuri mu mujyango agasazira mu mujyango imijyango itahure neza uruhara rwayo hanyuma ikibano gitahure neza yuko umwana ari mu mujyango atari umwana wo mu mujyango gusa mbara umwana w'ikibano n'umwana yo yirahira akava mu mujyango akagenda imijyango ifo yuko ikimenya ngene itangaze ko uyu mwana yabuze kugira ngo habe guhanahana amakuru ku mwana yagiye kugira ngo umwana ashobore kurunywa cyagaruka mu mujyango abana bavuye mu ibarabara
bimwe mu bituma abana baje mu ibarabara n'ubukene hamwe n'abavyeyi batabanye neza amwe mu mashyirahamwe nka Sojepa rimaze imyaka irenga 10 gitaho agateka k'abana rirafite icyizere mu gihe hakorwa icigwa cerekana neza ingwara n'umuti yotoregwa nk'uko bivugwa na Maître David Ninganza atwara iryo shyirahamwe
hariho abana bo mu ibarabara abo twita les enfants de la rue ubuzima bwabo ku murango ku mutaga no mu ijoro ari mu ibarabara n'abana bahumbwaho bataha mu mitumba iwayo urumva ryo kwa byinshi biri yagiye mu ibarabara kuko se akubita nyina twotora umuntu yuwe yagiye mu ibarabara kubera bamunyaze utwiwe yagiye mu ibarabara kubera ari impfuvyi ya se na nyina bamwe bajejwe gukingira abana be twita sepeye bateze guca bafata ico kibazo mu minwe
umugwi w'igihugu ojeje wagateka kazi na muntu CNIDH wowo usaba ko agateka ku mwana katohungabanywa muri uwo mugambi Jacques Shimirimana arongoye igisata citaho agateka k'abana muri CNIDH
ico kibazo gisaba kwitonda cyane kuko bajya abana kuba bari mu ibarabara ntibabisigura ko ari inkozi z'ikibi bajya abana barafise uburenganzira cyo kimwe n'abandi barundi bose butegerezwa kubahirizwa bari hajya nyene mu ibarabara ivyo rero bica bisaba kwitonda kugira ngo ntiduhave dusanga ukwihuta kwa cane gutumye dukiza bimwe tukica ibindi byinshi
ubushikiranganje bwo gushigikirana burahumuriza ko ivyigwa bikwiye vyakozwe kandi ko hazokogwa n'ibindi kugira ngo agateka k'abana kubahirizwe ariko bakugwe mu ibarabara bwashikirije ko abafasha uburundi nk'ubumwe bwa buraya n'abandi bemeye guha uburyo bukwiye uwo mugambi ntabitigira ibizwi neza vy'abana n'abakuze basegerereza mu mabarabara yamara ubwo bushikiranganje bwemeza ko batarenga 5,000 kandi ko nka bose bafise iwabo Je clave ni nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda makuru agezeho mu gisata cha sport yatangurana na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinga agiye gushimikira ahanini ku mikino ya ball yaraye itanguye.
Mu irushanwa rya Basketball Africa League ririmo kubera i Dakar muri Senegal rigahuza amakipe atandatu agize itsinda rya Sahara. Ikipe ya Reg Basketball Club ihagarariye u Rwanda yaraye injiye neza mu rugamba itsinda umukino wayo wa mbere. Ikipe y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibirebana n'ingufu yatunguye AS Sahara yo muri Maroc itsinda amanota 91-87. Cheka mbere ndetse na kakabiri k'umukino abakinnyi b'umutoza Liz Mills wa AS Sale bakomeje kuza imbere bitewe n'umuhate w'abakinnyi bayo ngenderwaho ha Alvaro Massa, Abdoulaye Amadou, Sofiane Kourdou, Terence Stogren tutibagiwe muzehe wa kazi Zakaria El Masbahi mu duce tubiri dusoza umukino umutoza wa Reg Basketball Club umunyamerika Robert Park yahinduye umuvuno yubakira umukino we kuri Adonis Fila na Jean-Jacques Chozwa byose n'umukiza ahagana inyuma hanyuma ashishikariza Anthony Walker na Thomas Cleveland gukomeza umurego mu gukora akazi kabo ko kureba mu nkangara kuba ikipe ya Reg Basketball Club ishobora gutsinda umukino wayo wa mbere kandi gatsinda ikipe ya AS Sale habwaga amahirwe yo kugera kure muri rushanwa rya ball ni ubutumwa bukomeye bwo kwishobora kugera mu kirenge cy'ikipe ya Patriot Basketball Club yegukanye umwanya wa kane muri Basketball Africa League yabereye mu Rwanda umwaka ushize Reg Basketball Club izongera kumanuka mu kibuga ejo kuwa gatatu mu mukino uzayihuza na Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea ikipe ya Slack nayo yagaragaje ko atari insina ngufi kuko yatsinze Dakar Université Club muri muri Senegal amanota 85 kuri 70 umukino ufungura we kwa gatandatu mu bakinyi ba Slack ikipe ya Reg igomba kwitondera harimo abanyanigeria babiri Joseph Nzikor na Christophe Ewaoche ndetse n'abakinyi babiri b'abanyamerika ariwo Marcus Crawford na Dan Miller umukino wa Reg Basketball Club na Seydou Legacy Athletic Club muzawukurikira uko wakabaye kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika muri amakipe atandatu arimo guhatana mu itsinda rya Sahara hazazamuka amakipe ane ya mbere akazakomereza mu kicyo cya kimwe cya kane kirangiza kuri amakipe ane haziyongeraho andane azaza mu myanya ya mbere mu itsinda rya Nili rizakinira Cairo mu Misiri mu kwezi gutaha kwa kane amakipe atandatu mu itsinda rya Sahara riri gukinira i Dakar muri Senegal ni Reg Basketball Club yo mu Rwanda AS Sahel yo muri Maroc Dakar University Club yo muri Senegal Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea US Monastir yo muri Tunisia na Ferroviario da Beira yo muri Mozambique itsinda rya Nili naryo rigizwe n'amakipe atandatu ariyo Zamalek yo mu Misiri Petro de Rwanda yo muri Angola Forces Armées Police yo muri Cameroon Cobra Sports yo muri Sudan y'Epfo Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo na Espoir Fukashi yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yari Claude Munyandinda I Kigali
Jean-Claude Munyandinda urakinuye mu gihugu cy'u Burundi naho inkino zo kurondera imigwi izo kwitabira ihiganwa ry'u Burundi muri basketball ejo kwa Mungu niho zasozereye umunsi ugira gatandatu urunani muri izo nkino rwerekanye nguvu zidasanzwe mu gutsinda remesha bitagoranye mu mpira w'amaguru naho hakinywe inkino z'igice cy'umunani gishira icanyuma mu nkino z'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu izi nkuru zose tuzibaza mugenzi wacu Désiré Hatungimana
iryo higanwa cyo kurondera imigwi izo kina higanwa cy'u Burundi bwose muri basketball kuri no w'Imana byarigeze ku munsi wa gatandatu kuri 8 itekanijwe mu rukino rwa mbere Dinamo yatsinze Muzinga ku munota 78 kuri 72 Olivier Iragije amenyeza umugwa Dinamo amenyesha icyo bagiye gukora kugira nabo bazoshike mu nkino za nyuma
bigaragaza cyane cyane kuri efficacy onibo ya tasi kugira binjize amanota fora babona ko hari igihe baronka amafani ari bonyene bashaka kunyinyiza kugira ngo bari kwarananirwa ibyo ni ibintu umuntu akeneye kuri kuvuga mu kaba sigirira muri antwe na ngene yo ba efficacy ya tasi bakinza amanota menshi
mu rukino rwa kabiri rwari rwitezwe cyane hagati y'urunani na remesha urunani rwarorohewe mu gutsinda ku manota 88 kuri 43 Richard Patrick Nguyuruvugo amenyereza urunani amenyesha ko ishaka riri mu bakinyi ariryo bakesha insinzi za burindwi
cyambere harimo ishaka ry'abakinyi ibintu twagerageje kuvugana mu muri entraînement twagerageje kubyubahiriza ari muri côté ya défense ari muri côté ya attack gen ndagerageje kurama équipe zose ngene zikino ku buryo naye namaze kubona défense ya équipe adverse kim naronsa kajyo kare kare cyane ko kuyikosora ningene no yataka ama ingenzi aho shaka guhindura kandi wabonye ko vya dukundi abakinyi byo nababwiye ibyo twakoze mu myerezo bagirageje babikoze ngaha kandi byakunze
eme bitagoye we wamenyereza remesha amenyesha ko urukino bakinye ariko gwa mbere rubi kuva batanguye iryo higanwa aremeza ko runani kwabasumije bimwe bigaragara
uno munsi ikintu twabuze twabuze adresse twananiwe mapaniye menshi tunanigwa maranse fra menshi ndetse wamenga siho turi hama hacha haza n'urunani rwajenisha kajinshi rashobora kudutsinda bitagoye icyo no munsi twovuga yuko twatagize urukino rwiza nibyo twahora dusanzwe dushobora twabishoboye tugiye kubandanya twitegura kugira igeze zosubira gukina n'urunani zo twiteguye kugira ibintu bine bisubire
mu zindi nkino zabaye Jimkana yatsinze Kerne ku manota 78 kuri 67 New Star nayo itsinda Lesipo ku manota 79 kuri 67 mu mupira w'amaguru naho mu gice cy'umunani gishira cya nyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu mu rukino rwa mbere I Bujumbura Vitaro yatsinze Buja City igisindo kimwe ku busa umenyereza wa Vitaro abona ko iyo nsinzi idahagije bagategerezwa gukora cyane kugira batsinde urukino rwo gusubiriza
bose bavangwa ari byinshi cyane ko barushije kwakinye kuko twakirwa ngo bagukina amahokaje twagiye yo kuyakwira ari rero yashobora kuba mushe gusubiza gusubiza ari match returo isaba ko tugenda kongera kugutegura kandi neza kugira ngo dushobore kugada iskoro yacu ya 0 bishobotse kongeze n'ibindi
mu zindi nkino zabaye Olympic Star yabyifashemo neza mu gutsinda Musonga tibitsindo bitatu kuri kimwe Flambeau du Centre yatsinze Top Junior itsinda bibiri ku busa ni nabyo kandi Rukinzo yatsinze Tigre FC Messager Ngozi yatsinze Burundi Sport Dynamique itsinda bibiri kuri kimwe Recroco yatsinze Royal igitsindo kimwe ku busa igitsindo kimwe ku busa kandi nico Kayanza United yatsinze Bumamuru Ekanaye Grenoir yatsinze Atletico New Oil igitsindo kimwe nyene ku busa inkino zo gusubiriza kugira hamenyekane imigwi izoja mu gice cya kane gishiri cya nyuma zizoba mu ndwi zibiri Désiré Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho duce tuba turabangirira amakuru n'ibiganiro byacu bya kino gitondo. Byari biremesheje na Jodiane Ninahazwe, yakoze Dieudonné Cyubahiro yabyegeranije. Twe na Dieudonné Cyubahiro ku izina rya bagenzi bacu twikibanuye tubwiza kugira indwi nziza. Turaza kongera mu bindi biganiro byo masaha ari imbere. We'll be right back.